Ijuja Amerika ya suye shule rito ya mulizoni ya chumi munghambi ya Nduta. Dusanga banye shule wiyambalie imipira na makabutura asanzwe. Halimungo wake ichane usanga bamba ya uniforme. Abafisi birato na wani wake. Ibenshi usanga wiyambalie ingweto. Watazira yebo yebo. Wamgemu abanye shule wa mulijo shule. Wahaiki gani ilo ijuja Amerika. Bimeza yuko kuronga ibikoresho byo kwishure. Halikibazo gihambaye chane muri imisi. Amashira hamwe ajejwe ibibazo by'abanyeshuri nayo ngo amaze kiringo cy'umwaka kurenga atabaronsa bikoresho abe amakaye cibure uniforme
ndaburi birato impuzu ndazibura ku buryo bw'ubukene nuvuga yo kamakaye abona ko badupokeza mu mwaka nkarimo cyanke kabiri
batangwa kubivuga ngo tuzoronka uniforme nk'ishika mu gatatu twategera bashavuga ngo zaraje ngo zahaze mu nzira twategeye twara
Ashanye kubura makaye handika kupa ku mpapuro bya mu ma exercise handika ku mpapuro ibindi navyo amanote nkaburaho ndayandika
kufuza abyeyi nyi banaoniko dushaka rero mu fase ndamwika ndateye imbere
bamwe mu bavyeyi bahaye ikiganiro iji ya Amerika bavuga yuko abana babo batige nkuko bisabwa bigatuma batamenya neza ivyigwa bavuga yuko atabushobozi bafite bwo kugurira abana ibikoresho bya nkenegwa kiretse gutegera ibyo bahawe
nje nkaje nk'umuvyeyi kugira ivyigwa bitera imbere kandi abana bazogire kazoza mu buzima bwabo mbona yuko nkuko bijanye n'abana bagenda kwishura atamakaye bafise atabirato bafise nibaza yuko nkishira hamwe yo kwitanga ikazira tanga ivyo bikoresha kubera ugiye kuraba nk'ukuntu tubayeho nibimeze neza nk'umwe nawe yaramenye mu Burundi uje usanga ku bintu bimugoye rero nk'ico nosaba bo kongeza nk'amashuri
urabona nk'aba bana isukuri uduhuje twumwana uruba nta uturonka isukuri
umwigisha wo kuri iyo shule ritoya mu nkambi ya Nduta yemeje yuko hari ibibazo bihambariye abanyeshure harimo kwigira munsi y'ibiti abari mu wa mbere gushika mu wa kane no kubura ibikoresho ari bimwe mu bituma benshi batamenya bagahumurira guheba amashuri
ubu banyeshure bararira bivanye nuko biga badafite bandika yo nkabigisha ko saba tukosa ko abanyeshure bongererezwa ifashanyo kugira bige atavyumviro biba byiza nko tuma tubisaba kandi n'ubu tuma tubisaba ko hoba itandukaniro agati abanyeshuri n'abigisha rero hoba itandukaniro akara nimba byoshoboka amashyira hamwe agadufasha abanyeshuri bakaronka uniforme bakambara namwe muje ngaha ku ishuri mukabanze kweri uya no mwigisha uya no mwishuri
sinzi ko nahandi mu nkamba ari kubiri ariko mu nkamba je ndemwo ndu mwigisha ndiko ndaraba usanga abana batagira aho bigira kandi umwana nawe kugira ngo yige afise amerewe neza nuko aba afise intebe yicarako akaronka ico yandikiramwo akaronka naho yinyegeze izuba mugabo no munsi bigira munsi y'igiti abana aho bashize uduhema byaratabaguritse amahema ugasanga ni kibazo kirekire
John Msuha umuvugirizi w'ishyira hamwe Save the Children rikorera mu gisata cy'uburezi mu nkambi ya Nduta akaba ari igihe rijejwe ibibazo by'abanyeshure we yemeza yuko igishyira hamwe ishoboye gufasha abanyeshure 7,800 gusa buri mwaka mu gihe abanyeshure barenga 13,800 aribo bakeneye imfashanyo mu nkambi ya Nduta
kila mwaka hapa kwenye kambi ya Nduta tunasaidia watoto takribani
burukumu mwako tashe dushoboye gufasha abanyeshure 7,800 ariko hari abanyeshure 13,400 bakeneye imfashanyo mu nkambi ya Nduta
hari benshi bidoga nibajya usanga bataronka imfashanyo kubera urabona yuko shyirahamwe ryacu ridashoboye gufasha abantu bose ariko turifuza yuko abantu bose bakeneye imfashanyo baziroka turiko turafata iyo ngingo rero turabe yuko mu myaka iza bashobora gufasha abanyeshuri bose bakeneye imfashanyo
ya kadi ambazo siku zinazidi kwenda mbele tazidi kuwasaidia wote kwa pamoja
Save the Children ivuga yuko mu nkambi ya Nduta hari shule zitoye 11 zigize abanyeshure 15,350 iyo shirahamwe rifasha abanyeshure bo mu mashure ndwi gusa ayandi mashure 5 nayo afashwa n'ishirahamwe Caritas kubwiyo mpamvu iyo shirahamwe ritabariza hase kongera ubufasha bwo gufata mu mugongo amashirahamwe yajejwe ibibazo by'abanyeshure n'uburezi mu nkambi za Nduta Mutenderi na Nyarugusu kugira abanyeshure bose bakeneye imfashanyo bazironke nk'uko bigenewe kuva mu nkambi ya Nduta iri mu ntara ya Kigoma mu gihugu cya Tanzania James Jovine kubwijwi rya Amerika.